Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turi kumunsi wa gatatu igerekerezo rya gatanu myandagaro mwaka 2026 cyuti na bagenzi mwashimiye kurikira hadi nzi amagateka kawe ndabahe mwiriwe ndabahanikaze murano makuru twabateguriye ayo twabatororokanije nayo tuyahere ku myo nkuru ziyagize abafungwa cukimwe n'umuryango w'umunyororo General Major Celestin Ndayisaba atazira Kibadashi baramutabariza ko yohabwa uruhusha akajanwa kuvurirwa ibujumbura kuko hari mu bitaro by'Imuramvya atari karakurikiranwa bikwiye mishiramwe rukristo rigwanyo hotegwa ryakiremwa muntu wa kati Burundi baragabisha bongera basaba abarongoye ibohero rya Muramvya n'ubutungane gufata ingingo zihuta zotuma uwo munyororo avugwa neza Nababyeyi bo muri komine Nyanza ni mu ntara ya Burunga barahagaritse umutima nuko abana babo bari mu buruhuru bw'iki muri kino gihe leta itigeze ibatekaniriza imigambi n'ibikorwa bibabuza kuja mu ngeso mbi Mu mpera za makuru naho tubategura ikiganiro ku isoko cy'urunani rw'imesha makuru inzamba RP na Television Renaissance aho kigaruka ku ngaruka zijyanye n'ibura ry'igitoro mu gihugu mu bijyanye no kunguruza abantu n'ibintu kwa ruguca ku mayange mukanye sase amakuru mwido nido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri web zitatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasuwe kwa ikaze murano makuru tulia duhiri mjaya inakati ya kazi na munu mnyororo General Major Celestin Ndayisaba batazira Kibadashi muri kino gihe ngwarakizwe na magara ararembya hari mu bitaro by'Imuramvya amakuru ava y'Imuramvya amenyesha ko yasabye ko yojanwa kuvurirwa ibujumbura abashobora kumuvura bibipfa gusa bagenzi biwe banyororo hamwe nabo mu muryango wiwe basaba tegetsi babijejwe kugira icyo bakoze kugira ngo amagara yiwe akingigwe naye handi ho ngo nibo bazobibazwa ni ngo twategurira mugenzi wacu Jean Georges Kibugura
amakuru dukura mu ibohero ry'Imuramvya atumenyesha ko General Major Celestin Ndayisaba atazira Kibadashi akiswe n'amagara ahagwariye mu bitaro by'Imuramvya bivuga ko mbere muri bino bihe adashobora gutambuka atishimikije umuntu Ije biruko mu gihe we nabane batari bake badahengeshanya gusaba yuko yoja kwivuriza handi Bujumbura bafite uburyo bukwiye bwo kumuvura ariko babijejwe bakaguma bica amatwi abandi banyororo ikana mu mujyangi we baguma basemera bavuga ko ikizoba cyose kizobazwa abajejwe ubutungane abajejwe ibohero rya Muramvya n'abajejwe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ijagata y'akazi na muntu CNIDH babona ko kuja kumuvuriza aho bafite uburyo bukwiye n'ibikoresho bikwiye bitari bikwiye gutera ingorane kuko ngo umunyororo naho abafunzwe amagara yiwe akwiye gukingirwa muri kino gihe aho umuryango General Major Celestin Ndayisaba babona ko ahubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari akwiye kumurekura iby'agateganyo akaja kwivuza nk'uko aheruka kubikora kuri General Alain Guillaume Bunyoni
Jean-Georges Kibugura urakenuye kubwishyira hamwe rukristu rwanyu tegwa yajya kiremwa muntu akati Burundi rivuga ko kuba General Major Ndayisaba Celestin ari umunyororo bidasigura ko yakwa uburenganzira bwo kwivuza cyane bwo kubaho abajejwe ibohero rya Muramvya ngo ntibari bakwiye gufata minenego ubuzima bwiwe iyo shyira hamwe risaba batwara ibohero rya Muramvya n'abajeje ubutungane ko bufata ingingo zihuta General Major Ndayisaba Celestin yivuze ibara ritaragwa twumvirize Judith basutama ajeje kumenyesha makuru muri Akat Burundi
ishira hamwe Akat Burundi rimaze kuronka makuru avuga ko ubuzima bwa General Celestin Ndayisaba asanzwe afungiye mu Muramvya bubangamiwe cyane kubera akitwe n'amagara yahisemo gusemerera itabaza kugira abajejwe bafata ingingo zihuta kugira ngo arungikwe kwivuza mu bitaro bibifitiye ubushobozi Abanyororo bagenzi be bavuga ko ahagwariye mu bitaro Imuramvya atagishobora no gutambuka barinda guterura ariko kandi ko yangiwe kuja kwivuza Bujumbura aho boshobora kumufasha kibabaje ariko nuko atari ubwa mbere bamwima urwo ruhusha ibyo nabyo bigatuma aguma sinzikarira hari akati Burundi kabona kwibye ari guhonyanga amategeko nkana kuko ingingo ya 33 yitegeko rigenga amabohero birerekana neza ko uyu munyororo adashobora kuvurirwa hafungiwe bategerezwa kumurungika mu bindi bitaro bibishoboye kandi mu maguru mashi abajejwe ibohero rya Muramvya rero bategerezwa kutanjandwa ku buzima bwa General Ndayisaba bakibuka ko naho ari umunyororo adafite ukwidegembya kose bidasigura kwaca yakwa uburenganzira bwo kwivuza cyangwa bwo kubaho aha twokwibutsa ko kubera gufata minenengo ubuzima bw'abanyororo hari umunyororo yari afungiwe ingozi yitabye Imana mu kwezi kwa gatanu kubera yangiwe kuja kwa muganga aho bifunganywa baguma basemerera icyo rero cyari gikwiye kubera icigwa bajejwe ibohero rya Muramvya kuko ubuzima ni katihabwa ari nacyo gituma akad Burundi isaba ishimitse batwara ibohero rya Muramvya ngo bikubita gashe ishyirahamwe akati gasaba kandi abajejwe ubutungane umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika mbere n'umushikiranganje ubutungane ngo bafate icyo kibazo mu minwe kuko biri mu byo bajejwe baheze bafata ingingo zihuta kugira ngo General Ndayisaba ashobore kwivuza ibara ritaragwa nk'uko byabaye ingozi.
Inzamba
turabona ina makuru twabateguriye imyidogo n'imyinshi mu bavyeyo muri komine Nyanza ni mu ntara ya Burunga aho muri bino biruhuko byici bavuga ko leta ataco yateguye kugira abana babo aribwo Burundi bwejo ntibaje mu ngesombi basaba leta kwitaho kazoza kugogwaruka n'inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu bavyeyi bo muri komine Nyanza rake abitumenyesha ngo ababyeyi babajwe no kubona muri bino biruhuko byici abana babo birirwa barihereza amabarabara kuko abajejwe intwaro ataco bateguye kugira urwaruka bwo muri iyo komine ushobora guterera mu bikorwa by'iterambere kuko ari nagwo Burundi bwejo. Isoko ryacu rikatumyesha ko ubwo rwaruka ubu gwirirwa mu bitagira mvura haba mu bushurashuzi mu kunywa ibiyayura n'ibindi bibi bituma kazoza kabo gatosekara. Ababyeyi basaba abajejwe intwaro kwitaho kazoza ku Burundi kuko ari bazaramutswa igihugu ari nacyo bituma bategereza gutegurirwa kazoza.
Twashobora kuko twa igihugu cy'amabere ko hanyuma bategurwa n'ikiso kwaruka kugira ngo bakoranye n'abantu ruzi bakirise kuhara kwa ruke ya mamo wiru samaatsa hai maruka kora ikukwa kwa ketsimbele gihuku hanyi maruka mbira ukiki ishkwa kwa nanereza hawa anu mafuka amburu kira hawa pirini hawa pari bari mtuwa nigi isho kishira wana kufashu kibu garuka ruke wiru samaatsa.
Kwa ya makinga yose, Uganda kwa radio Nzamba, katika uwe usande kuitaho ugwaruka, tuwa gila gejeko ndela mustaniru wa komini Nyanza lake, kugira tango mucho kulicho kibazo, aliku nituwa shuri kumurunga, kui telefone yiwe ngeenda nwa.
Jean Baptiste Bireha na nyene tugukengurukire nkuko mubenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko mu biganiro cuno munsi tugaruka ku bibazo abiyunguruza mu gihugu c'u Burundi bahura buri munsi harimo kubura imodokari izibonetse nazo bagasabwa amafaranga menshi kandi bicaranye ko mwishiramo rikome bamenyesha ko ibyo bibazo byose bihanze abarundi biva kuri leta ititayeho abo ijejwe. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Eloge Divin Remesha.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ukwiyunguruza mu Burundi kubafata imodoka rusangi ni ikibazo gikomeye cyane aho batari bake mu bakozi ba leta bimaze no kubakora ko bamwe bagatakaza n'ubuzi amafaranga y'umurengera kwicara nabi barundanye ko nk'imifuko y'indagara kumara umwanya munini abantu barindiriye iyo miduga biri mu bihangayikishije abarundi kuva aho igitoro kibaye nk'umuzi wibuye mu Burundi. Ibi ni bimwe mu byose tuzagaruka ko muri kino kiganiro ku isoko mugira mushikirizwe na jewe Eloge Divin Remesha ndabahaye ikaze. Igisata cyo kwiyunguruza mu Burundi gisamo uko gisigaye ari kibazo abari muri ico gisata bategerezwa kwitunganiriza bo nyene. Ibi bibonekera mu bunguruza abantu bishingira ibiciro uko bavyumva bapakira abantu mu murengera mu gihe naho bogira isanganya batoshumbushwa. Abanyagihugu basa nabihebuye kuko bamwe bahisemwo gutonda ku kazi n'amaguru bigatuma bibateranya n'abakoresha, abandi nabo bakaba bamaze no kwirukanwa kubera kudashobora gutonda ku kazi ku gihe kandi imisi yose. Tubibaze bazikamwe Reverien.
Ingorane zirangwa mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu cadutse kuva mu mwaka w'2021 bivuye ku ibura ry'ibitoro ryagiye ririyongera uko igihe kigenda, abategetsi bakabandanya kwizeza abanyagihugu ko ari ikibazo bagiye gutorera inyishu vuba. N'uyu munsi inyuma y'imyaka itanu iyo mvugo ntirahinduka, amakuba akaguma yiyongera ku banyagihugu. Ibyo nivyo byatumye ibiciro byo kwiyunguruza biguma biduga, abagendesha imiduga ya rusangi yunguruza abantu nabo bakikika mu kiza mu kwishingira ibiciro bishakiye atawo bavuguruza. Igiteye impungenge uyu munsi nuko n'amategeko agenga ibitigiri by'abagendera mu modoka atagikurikizwa, bene imiduga bagapakira abantu nk'ibitungwa mu gihe imodoka zose zitegerezwa kuba zifite ikitigiri gihura n'abushumbushwa giheho bimpanuka. Igitangaje kandi giteye ubwoba abanyagihugu, haba ibyo biciro bidudzwa, haba uko gupakira abantu nk'ibitungwa biba ku mugaragaro, abajeje umutekano wo mu ibarabara barorera, abajeje intwaro babibona uko, abakurikiranira hafi ico gisata bagatunga ubutoke izo nzego zose zategerezwa kukingira abanyagihugu kuba zarizizwe n'ibiturire. Amafaranga abatwara izo modoka baba baronse kubo barengeje ko bafise ayo bategekanya bagenda baraha abapolisi baba bacunze umutekano wo mu ibarabara. Bamwe bakaba babona ko ico gisata cyo kwiyunguruza kiri mu bisata byizizwe n'igiturire kunyunguza bamwe wa polisi na bamwe mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi.
Ibera mu gisata cyo kwiyunguruza mu Burundi ngo vyerekana ko ata leta ihari nk'uko umukuru w'igihugu aherutse kuvyiyemerera. Bishikirizwa na Jean Nduwimana avugira ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ORICOM. Kubwiwe abanyagihugu barashyizwe mu ngorane nyinshi kuko ingaruka zose zibagaruka ko umuntu wa mbere vyari bikwiye kuraza ishinga ngo n'umukuru w'igihugu, ariko we ngo yama yivugira ko ivyo ariko ararangura ari vyiza cyane.
Urabye igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara, ukaraba abajejwe gutunganya iby'intwaro mu gihugu hagati, abajejwe ivyo kunguza abantu mu byerekeye muri bya ministeri ibijejwe, ucubona yuko umugani wa president yishimiye leta yamaze gutakara, yamaze atayihari majambo make ntayihari. Zibishoboka yuko imodoka z'abikorera utwawo usanga arizo ziza gupakira abantu bakagenda bicaranye, ugasanga twa dutagisi abantu ngira umwe agenda yicaye ku mutwe w'uwundi. Ntibyumvikana ingene amabisi umenga yaranyitse kubera ubukene bw'igitoro. Ibyo bintu bimaze imyaka irenga itanu kandi umukuru w'igihugu aguma avuga yuko ibintu bimeze neza, yuko imyaka itandatu byaranguye bo bibaza abanyagihugu. None abanyagihugu bababaze ingene bagenda bicaranye ko mu kuyunguruza, bababaze ingene batanga ibiciro byo kuyunguruza by'umurengera. Uno munsi ntushobora kuduga ku rubanza mu gihugu hagati, uno munsi ntushobora kujya kuramutsa uwawe, ntushobora kujya kuvuza uwawe, urumva ntubonye ingene umutwara muronka ingene muronka ingene mwiyunguruza. Urumva mu majambo make igihugu gisa n'uko umenga kiri mu mayira abiri. umenga nta muntu agitwara hari ntivyumvikana none gihe amaxida abaye bibazwa nde abantu bapfuye kubera bagiye bicaranye kubera usanga n'umushoferi bamwicarako habaye accident abantu bagapfa abo bose bicarana ko bagapfa bakagira ingorane ibyo bintu bibazwa nde bibazwa igipolisi cyo mwibarabara bibazwa leta y'u Burundi yanga gutunganya ingene abanyagihugu babaho mu gihugu cyabibarutse abo nyene zo biduga nyene wumva zitanga amakori buri gihe cyose none ayo makori ajahe akuriki ko tuzi neza yuko amakori uwo yataza teza kumugaruka none ivyo umukuru w'igihugu abisigura gute
Jean Nduwimana asaba leta gusubiramwo ingingo ihu uburenganzira ishyira hamwe rimwe kuzana igitoro mu gihugu kuko biriko bituma igitoro gikena asaba kandi umukuru w'igihugu guhagarika ihonyangwa ry'amategeko agenga uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu
mwishyirahamwe Oricome haheze imyaka irenga itanu dusemerera nyabuna nyabuna nimutorere umuti ikibazo cyo kwiyunguruza ivyerekeye igitoro reke kubiha ishyirahamwe rimwe ryitwa SOPEDU ntabure nta buryo bafise nta miduga bafise yo kuzana igitoro naho bo bafise amahera y'agaciro nimubiha abantu bashoboye kuza kwizanira igitoro bacizanira kuko byamye hambere hose nimuha abagwizatunga bashoboye kuza kuzana igitoro n'ibitari bitoro barabizana n'ibisumbi iyo bakura icyo gitoro na kure hasumbi iyo bakura igitoro barajayo kandi bakazana ibiriyo turasabye dushimitse rero ngo umukuru w'igihugu wenyene abazwe by'igihugu wenyene ubwiwe abazwa ubuzima bw'abanyagihugu atora umuti w'ikibazo cyo kwiyunguruza atora umuti w'ikibazo gy'igihonyangwa geruye ry'amategeko agenga uruja n'uruza rw'abantu uguhonyanga amabwirizwa ukaguma wirabira hirya ari wewe ubijejwe byitwa ko uba usumba ububi ubusumbya ububi gito icyo cyatumye ibitoro bibura bikama mu gihugu cy'u Burundi dusabye dushimitse rero yuko abanyagihugu bonyene ubwabo borabe ingene baja hamwe maze bagatora umuti w'ingene batwawe bagatora umuti w'ingene biyunguruza bagatora umuti wayo maxida gumaba buri munsi mu kwanka gusubira gukomera mashi abo bantu atacho babamari abo bantu badashobora kubatorera umuti bibazo bibugarije
Ninonga bice dusozerera kino kiganiro cyacu ku isoko irindi sango ni ku munsi wa gatatu w'indwi iza mugira amahoro ayiwanyu
cyari kiganiro ku isoko
Eros divere meshanao nyene tugukengurukire kuri kino kiganiro ku isoko n'inonga hadushe dusozerera makuru twe twabategure kuri uno wa gatatu reka nshimire mwebwe mwese mwaduteza biri nshimire n'abagenzanje bamfashije kuyegeranya ndabifurize kuranirwa muri hose na ubutaha